Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu mukakaro umwaka wa 2024 cuti namwe bagenzi nashimye gukurikira radio Nzamba agateka kawe nyiriwe cyane mwaramutse bivaye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'indingingo nkuru nkuru zikurikira Sentare yiyungururizo ikukira intara ya Gitega kuri uno wa kabiri yarafashe ingingo yo kurekura umupfasoni Emilien Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishure gisumbuye rya Christ 3 ryo kumushasha mu gisagara cha Gitega inyuma y'amezi 18 ari mu munyororo uwo mupfasoni akaba yazize gushira ahabona ubushurashuzi bwakorerwa abana babigeme kuri iryo shure n'umuyobozi waryo mu runani CBDDH ko baharanira agateka kazina muntu barashima iyo ngingo y'ubutungane abantu bagera kuri 12 nibo bishwe muri kuno kwezi kwa ruheshi kwa rayi guheze ibyo biri mu cegeranyo ucishira hamwe akatu Burundi aho rivuga ko igiteye makenga ubwo bubisha leta iguma ibufata minenegwe muraza kubikurikira muri ano makuru Abavyeyi bafite abana bagiye mu buruhuko bariyamiriza ingingo iherutse gufatwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ibuze abana bari mu biruhuko kurenga imbibe ngo kuko bazoba bariko barigishwa gukunda igihugu abo bavyeyi bavuga ko iyo ngingo ari yagahotoro kandi ko yoba ifise iyindi ntumbero kuko ico cigwa gisanzwe kiriho mu mashure aya nayandi ni mukanye sase
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane sentare yiyungururizo ikukira intara ya Gitega kuri uno wa kabiri yarafashe ingingo yo kurekura umupfasoni Emilien Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishure gisumbuye Christ 3 ryo kumushasha mu gisagara cha Gitega inyuma y'amezi 18 ari mu ibohero Emilien Sibomana akaba yagize kuba yarashize ahabona ishurashutwa ry'abana babigeme biga kuri iryo shure cyakorwa n'umuyobozi w'iryo shure nyine Berari Nibizi umuyobozi nshingwa bikorwa mu runani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu CBDDH arashima iyo ngingo y'abacamanza ariko akaba afite amakenga ko kuva iyo ngingo ifashwe Emilien Sibomana atararonka uruhusha rwo gusohoka ibohero tega matwi Berari Nibizi
kubanza sentare yaciye ejo turarushima hama kandi tukavuga tuti abacamanza murakoze kwiyandika agashambara n'ibyo mwakoze akazi kanyu ariko hari ikintu cyari kibagiwe yuko gufunga Emiliene ashico kimwe no kubwira ababyeyi abarezi umuntu wese ashobora gutabariza abana bari kwahotegwa mu mashuri n'abarezi yuko indero mu Burundi isigaye ari kujya atagutabaza kandi ku mwana ashobora guhohotegwa uko umuntu wese ashaka ntiyagira igitabaro uko akaje nawe akibonerako turabashimiye rero turabakeje hama kandi turanasaba yuko ibikurikira byonyaruka urabona naho bamuciriye urubanza yuko ategerezwa kurekugwa turabona yuko umunsi ugeze kure ndetse turaronka inkuru nziza yuko yoba yasohotse turasabye rero abanyaruke ko urubanza barusinya ibyo rekugwa barimusinyira hanyuma arikugwe yidegembye hanyuma ntihagire umuntu asubira kubakoreramo abacamanza biyambitse agashambara ntihagire usubira kubakora ko agashambara
Ulalini ibizi asaba umushikiranganji w'indero gukurikiranira hafi ihohoterwa rikorerwa abana babigeme mu mashure atandukanye ari mu gihugu n'ubunyene tumukurikire
urabona n'igihe cyo gutanga amanota n'igihe cy'ibibazo turumva hirya no hino bariko baratabaza ikibago bariko baratabaza mu cibitoke bariko baratabaza turumva abanyeshure bafatwa ngo bahawe ibibazo n'abigisha n'ukuraba ikiguzi batanze kugira ngo bashobore gushikira ibyo bibazo abarezi turabatabaza tubabwira tuti mwabarezi mwe indero y'abana ibazwa mwebwe nimba mu barezi hariho waciyemo akagoba izajejwe kurera akagoba izajejwe kuragira nimba hari umurezi yataye umurongo nimufate ko ari nk'ikiraya kiboze kitaja mu bindi byinshi baheze bamutaramure bamucira umukenge hanyuma batabaze ntiyagire umurezi asubira kureka abana ngo bamiregwe nabi hama ntiyagire utabaza tukira tubasabe ngibihe umwaka uheze bakeneye amanota abandi bakeneye kwiba hari ibintu byinshi bikorwa mu mashuri bidakwiye kubandanya mu gihe twaro nk'abigisha baraba ko agateka k'abana dufise abigisha biyubahiriza bakubahiriza abana dufise abigisha kandi bashigikiwe abarezi turabahamagaye bashigikira abo bana kandi umuyobozi azobatabaje bamwitabire bamushigikire bagira urunani
tukiri ngaho nyine mu ntara ya Gitega ikigo OPB gikurikiranira hafi ingene ibinyamakuru bikora kiriyamiriza ingendo y'umuyobozi w'igipolisi mu ntara ya Gitega Evariste Habarimana asa n'uwenyuje mu kuburabuza abamenyesha makuru bakorera muri iyo ntara ico kigo gitanga karorero ka hafi aho umumenyesha makuru akorera radio Isanganiro muri iyo ntara Gerard Nibigira kuri uyu w'Imana uheze yaburabujwe n'uwo mutegetsi mu gipolisi yongera amwaka n'ibikoresho by'akazi vyiwe gushika n'ubu akaba atarabisubizwa. Inoso Muhozi arongoye ikigo OPB asaba ashimitse ko uwo mumenyesha makuru yosubizwa ibikoresho by'akazi vyiwe hanyuma uwo mupolisi nawe akabazwa kuvyerekeye iyo ngendo. Tumutega amatwi.
Le commissaire provincial w'igipolisi Gitega arakwiye kwisubira ko ariko kuza arafata n'abamenyesha makuru n'abandi bantu nk'uyu mu koresponda w'i radio Isanganiro Igitega yambuwe ibikoresho byiwe by'akazi n'uyu mu commissaire nyine kubera ariko arakora akazi kiwe aho uyu mu commissaire ariko araburabuza abantu batonze barondera essence Gitega umwambura ibikoresho byiwe kabatari musubiza n'ubu iyo nyene niwe yari mu misi heze yari yakoraburabuza umumenyesha makuru wa w'ikinyamakuru iwacu byumvikana ko mu gihugu haba umuntu ashinga amategeko yiwe agakora ibyo ashatse aho umenga nta mategeko agenga umwuga wiwe agenga n'umwuga w'abandi turasabye cyane ko ibikoresho by'umumenyesha makuru n'ibigira Gerario bisubizwa hanyuma uyo mu komisiyo yakareka kuzaraburabuza abamenyesha makuru n'abandi barundi b'Igitega ibyo bintu ntibyumvikana mu rwisensi wari ukwiye guhaguruka ugahagararira abamenyesha makuru ukabakingira ukabafasha mu gukora akazi kabo ka misi yose.
Inzamba
dutandukire igisata kijanye n'agateka kazi na muntu. Abasore babiri bunguruza abantu ku ipikipiki bakomoka muri komine ya Rugombo intara ya Cibitoke barabuzwe irengero kuva ku munsi w'Imana uheze. Abo nabo ni Justin Irema na Yves Nsanzurwimo. Amakuru avaho mu Rugombo yemeza ko abo basore boba banyurujwe n'abakozi b'iperereza hafi y'uruzi Rusizi muri iyo ntara nyine ya Cibitoke. Banyurujwe mu gihe bari bagemuriye bene wabo biga mu gihugu cya Kongo. Ababanyuruje ngo bo babageje kugemurira ibifungurwa abagwanyi ibyo abo mu miryango yabo bahakana ko atafatira bifise. Imiryango yabo bakaba bafise amakenga ku mutekano wabo basore kuko atagakuru kabo bafise. Bakemeza ko babajije mu busho butandukanye ariko ntibabasangana hamwe. N'ico gisata nyene ubwicanyi n'ayandi mabi akomeye biguma bifatwa minenegwe n'ubutegetsi mu Burundi. Ibyo binegugwa n'ishyira hamwe akat Burundi mu cegeranyo c'ukwezi kwa gatandatu kijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Akat Burundi ikaba yaharuye abantu bagera kuri 12 bishwe. Anita Gateretse umuhuzabikorwa muri iryo shyira hamwe ariyamiriza ingene ibiziga bitorwa bigaca bihambwa atamatohoza akozwe ariko akanigura cyane cyane ingene bamwe mu bakoreye mabi baba bazwi ariko ntihagire ikibakora ko kurikira. Anita Gateretse
mu cegeranyo c'agateka kazi na muntu co mu kwezi kwa gatandatu guheze akat Burundi yamenye abantu 12 bishwe. Abantu batanu banyurujwe, 21 bahagaritswe kandi bagafungwa hatisunzwe amategeko na 2 bahohotewe ubuzima. Nk'uko twama tubivuga biribonekeza ko hama hariho ibiziga bitogwa hama bikihutirwa guhambwa n'abajejwe intwaro hadakozwe amatohoza kucatumye abo bantu bagandagurwa mu gihe byinshi muri ibyo biziga biba biboshe cyangwa bifite bikomere. Akazi Burundi rabazwa cyane n'ukuntu abategetsi bafata minene ku buzima bwa kiremwa muntu kandi bikerekana ko ubwo bwicanyi buba bushigikiwe kuko budahanwa mu gihe ababuza babo batinya kwitura ubutungane mu gutinya ko bagirirwa nabi n'ababahekuye kenshi baba bari mu bantu bakomeye. Akati Burundi rababazwa cyane nuko hari abantu bahonyanga agateka kazi na muntu baba bazwi ariko ntihagire ububakoma aho twovuga karuriro k'umunyagi witwa Yozefu Habiyaremye wo muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza yagandaguwe ku itegeko rya komiseri Moyiza Rakaza, ariko mu komiseri nubo akaba atarahagarikwa ngo abazwe ibyo yakoze kandi akaba nagirwa n'ayandi mabi menshi yakoze mu minsi yahera, bikaba bibabaje ko aguma ajezwa amabanga, nacyo n'ikimenyetso k'ubutegetsi bushigikiye amabakogwa. No ku bindi vyaha vyo guhonya agateka zina muntu nko kunyuruza canke guhagarika abantu bagafunga hati isunzwe amategeko, ababikora barahonyanga amategeko ariko ntibakurikiranwe. Akati bundira hamagarira kandi leta y'u Burundi kubahiriza umutekano wa bose atawukumiriwe, kubahiriza ibikorwa vy'abatavuga rumwe na leta, akagwanya kudahana kubakoza mabi mbere abarundi bakubahirizwa mu bwigenge bwabo barekurirwa n'amategeko.
Imbere yo gusozera hano makuru ingingo y'umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere idakumira ibuze abanyeshuri bari mu biruhuko kurengana imbibe z'igihugu iriyamirizwa n'ababyeyi b'abana, bavuga ko iyo ngingo yoba ifise izindi ntumbero zitajyanye no kwigisha gukunda igihugu, kuko ku rutonde rw'ivyigwa harimo icigwa kibibigisha. Bavuga ko igihugu cy'u Burundi gisigaye kimeze nk'agasho aho atawurekuriwe kuja kuramutsa abiwe, na cyane cyane ko amagume igihugu caciyemo yatumye imiryango itatana mu bihugu bitandukanye. Basaba umushikiranganji gufuta iyo ngingo isubize igihugu inyuma. Iyi nkuru na Eddie Claude Ninazwe.
Icatumye abavyeyi bakira nabi iyo ngingo n'ubukene abanyagihugu barimwo butuma batakironka ico bareresha abana babo. Mu gihe bari bagiye mu ruko bogiye baraca ingero hirya no hino mu gihugu hagati no mu bihugu bibanyi bakabona gusahiriza abavyeyi. Ikindi ngo ni uko kubera imiryango yatandukanye kubera amagume u Burundi bwagiye buracamwo harabahungiye hanze y'igihugu bari bakeneye kubonana nabo mu miryango yabo harimwo n'ubwo gwaruka. Banavuga ko u Burundi busigaye umeze nk'ibohero umviriza.
Twebwe rero abavyeyi iyo ngingo twayakirina bi cane bwa mbereho, kubera ko ubukene bwabaye indase muri kino gihugu, abavyeyi ntibagifise ubushobozi bwo kuronkera vyankenerwa ibibondo vyaho. Uruko rero kaba n'akajo keza ko kuja kurondera utuzi hirya no hino. Abanyeshuri baragupagasa haba mu bihugu hagati canke mu bihugu duhandi, kubera biyungunganye kugere basahiriza abavyeyi murayo mikoro make bafise, ugasanga nk'ubwo buruko rero nk'utwo tuzi bakora bashobora kuronka udufaranga two kwikenura, tukugura uniforme, udukoresho bakibihera na minerivare bakaba bateturiye abavyeyi babo. Ikindi naco ni ukubera ko kubera umutekano muke wageze abantu mu Burundi, imiryango myinshi yaratandukanye. Uruko rero kakaba karakaje keza ko kuramukana ko kuramutsa inshuti ziba ziriye hanze y'igihugu. Ni Burundi barakeneye bube agasho amunyake atisanzura atishira ngo yitsa.
Ku bijanye n'uko leta ishaka kubigisha gukunda igihugu ngo niryumvikana, kuko ku rutonde rw'ivyigwa hasanzwe harimwo icigwa kivyigisha, ishatse naho kunagura ico cigwa yo kongera mwo agahaze.
Turasabye rero dushimitse n'ukuri ko leta ikwita agashi igafuta igahakanika iyo ngingo, kuko n'agahotoro cane kuri ivyo bibondo, reka no kuri twebwe nyene abavyeyi ko murumva ko mu buruhuko tuba tubyitezemwo vyinshi. Izo nyigisho zo gukunda igihugu ntituzanse, ariko uraba ukundi bagitanga, kuko hasanzwe mbere hari n'icigwa bitangwa mu mashuri yisumbuye citwa SPH. Nico cigwa barashigishizamwo ivyo bintu vyo gukunda igihugu, baraba rero ingene bakitsimbatasa gose bakaraba ko ivyo bitarimwo babishiramwo, gutyo rero ibintu bikagenda neza.
Tubibutse ko iyo ngingo iheruka gufatwa mu ndwi iheze ije yongera ku yindi nayone itoroshe yafashwe mu ntango z'uno mwaka yo kugara imbibe igihugu cy'u Burundi gihana n'igihugu cy'u Rwanda.
Edi Claude ni nina hazwe arakenuye ninonga haduchie tu sondelela anu makuru tukwa ilikuwa wateguli kurunu wakata tu kama nchimi mwebe mwese nga duteze yomi anu makuru mkwa mwe ashikili juwa na jewe pia kahungu na hukutaha.